mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi, nongiye kubaramutsa kandi mbaha ikaze kuri radio yanyu. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Mu gihugu cyacu twarabonye amabi menshi atewe n'intambara mu miryango, ku buryo ata muntu w'umutima yokwemera ko hagira igisubira kudukwegera mu ngwano.
Uwo ni Musenyeri Joachim Ntahondereye, umukuru w'inama y'abepiskopi gatolika mu Burundi, ahamagarira abarebwa n'ibibazo by'igihugu kwirinda ikintu cyose cyakwega intambara. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turaza kuzibagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Amakuru rero yibanda ku Burundi. Inama nkuru y'abepiskopi gatolika mu Burundi hamagarira leta n'abatavuga rumwe nayo bahunze igihugu kwemera kujya hamwe mu biganiro bidakumira. Mu itangazo abungeri ba Kiliziya Gatolika basohoye kuri wa gatandatu, basobanuye ko bafite ubwoba ko inzira y'ibiganiro yirengagijwe hashobora kuba intambara mu Burundi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Bujumbura Eroje Wirikaneza adufite inkuru irambuye.
Muri iryo tangazo ryasomwe mu maparuwase yose n'amasakirisari yo mu Burundi, abungere ba Katolika basaba abantu kuremesha amahoro bashimikiye kukuri n'umwumvikano biva kuri Kristu. Musenyeri Joachim Ntahondereye, umukuru w'inama y'abepiskopi Katolika mu Burundi, ahamagarira abegwa n'ibibazo by'igihugu kwirinda ikintu cyose cokwega intambara.
Twagomba dushimikire kugusubira guhanura, ugushira imbere ibiganiro bidakumira, kubw'ineza nkuru y'igihugu no kugira ngo dukinge icyo cyose cyokamira mu cyoze abashaka gufata inzira y'ingwano. Mu gihugu cyacu twarabonye amabi menshi atewe n'intambara mu miryango, ku buryo ata muntu w'umutima yokwemera ko hagira igisubira kudukwegera mu ngwano. Ntawo kwirengagiza ko impari mu barwanira ubutegetsi zatumye haba ukwinubana, ugukumirana, ugutotezanya n'ukwicana. Byatumye haba abarundi batizabo mbere benshi bahungira mu mahanga iyo bagorewe, kandi muri bo harimo n'abanyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi, abahora mu nzego zijejwe umutekano, abagwizatunga be n'abaserukira abandi mu mashyirahamwe atandukanye.
Baravye iyo mice yose y'abarundi yahunze abepiskopi Katolika babona kwikenewe mu kubaka igihugu.
Nta kubideha, igihugu cyacu kiriko kirahatakariza byinshi mu mpande zose. Erega bari ku butegetsi n'ababurondera mbere n'abarundi bose ni nk'abasangira rugendo. Ego niko, haramaze gutunganywa ibiganiro bihuza abarundi mu gihugu hagati, ngabe indinganizo yabyo ntiyahumurije bose. Ko hategekanijwe ibiganiro byoberaho n'abari hanze bashobora koroherwa kubyitaba, birakwiye ko abo byega bose babyitaba kugira ngo batorere hamwe inyishu ibereye amananiza ya politike turimo.
Musenyeri Ntahondereye na bagenzi be banerekana uko bifuza ibibazo bimaze gushyirwa habona n'impande zitandukanye byo kuyigwa.
Ibibazo nyamukuru bimaze gushyirwa habona n'abarongoye ibyo biganiro nticyerekeye isubirwamo ry'ibwirizwa shingiro, birakwiye kwicarirwa bigatorerwa inyishu bisunze intumbero y'amasezerano y'Arusha yo gusubiza hamwe abarundi. Gutyo dukomeza amahoro, dutere imbere tudaciye mu nzira y'igikenye kandi inganda zitabanje gutikira. Ibyo biganiro bitabaye vuba, twebwe abungere be Kiliziya Gatolika turatinya ko ibintu bishobora kononekara gusumba nk'icyerekeye demokarasi n'ingene tuyitahura, kubahiriza ubuzima bwa muntu n'agateka kiwe, ineza ya bose, ukwicira n'ukwizana kw'abanyagihugu bose, umutekano n'umwidegenzo mu gihugu cyose, ubutunganya inzego atanumwe akumiriwe, icyerekeye ugutahukana impunzi mu iteka, icyerekeye kazoza kurwaruka, icyerekeye ubukene bubandanya bwugariza abanyagihugu, n'icyerekeye ubucuti n'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu.
abepiskopi katolika banasanga wo kwibaza ko mu gahanura bo babitaye mu bitabaraba yo bayihenze rwose.
Twigishije rero ibijyanye n'imibano y'abantu eka mbere n'umuco w'inyigisho yacu ugashwara mu byerekeye politike ntituba dutaye umurongo kandi ntituba twisutse mu bitaturaba tubanyabuna turanguye neza icyo twahawe ko ubutumwa nka kumwe kw'abahanuzi muri Isirayeli nicyo gituma dutegerejwe kwama twitwararika ineza ya bose kandi tukagira uburenganzira bwo gusemerera aho hose tubonye ko ibintu byohava byononekara kugira ngo dukebure abajejwe gufata ingingo ibyo nabyo ntibisigura na gato yuko tuba dushaka kubasubirira.
Abungere ba Katolika banashimangira ko atakamaro ko kwiyobagiza ibiranga igihugu gitekanye muri demokarasi.
Nuno munsi dushimye kugaruka kuri icyo cyumviro nyene tubasaba mwese yuko twoguma twitwararitse kubakira Burundi bwacu kukuri kubutungane ku rukundo no kumwidegenjo kuri bose ahandi ho twohava dusanga turiko turisiga inkore ku maso twebwe nyene nka ba banyisirayeli umuhanuzi Yeremiya yavuga ngo batenga imvune y'igihugu cyanjye badendekera bakavuga ngo n'amahoro n'amahoro kandi atamahoro ariho byongeye kwame twibuka yuko igihugu cyubakwa n'abana bacyo bose atanumwe akumiriwe.
Itangazo ry'inama y'Episkopi Katolika mu Burundi ryatewe ku mukono n'abasenyeri bose bagize urwo rwego uko ari umunani nubwo ryatanguye kuje habona kuri uyu wa gatandatu rigasomwa kuri uyu w'Imana ryasohotse ku munsi wa gatanu abakatolika bibuka umunsi w'ivuka rya Bikira Mariya. Eroje ulika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Eroje ndagushimiye. Umwaka w'ishuri ugiye gutangira mu gihe intara ya Muyinga igihanganye n'ibibazo byinshi byo mu rwego rw'uburezi. Ikibazo nyamukuru muri ibyo ni ubukene bw'abigisha. Umuyobozi w'amashuri muri iyo ntara amenyesha ko amakumi na tatu azahabwa abigisha bavuye mu zindi ntara mu mugambi wa leta wo gusaranganya abarimu. Amakomine azahabwa abo bigisha asabwa kubakira neza no kutazababera inzitizi mu kazi kabo. Inkuru irambuye muregezwaho na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Mu nama yahuje abegwa n'ikibazo cy'indero bose mu ntara ya Muyinga kuri ubu wa gatanu habaye kurimbura uko umwaka w'ishure uheze wagenze mu kwitegurira gutangura ubukurikira kuva ku bajejwe intwaro. Ubuyobozi bw'indero mu ntara n'abatowe guserukira abanyagihugu barishimira ko intara ya Muyinga ifise ikibanza cyiza mu kibazo cya leta kirangiza ishure shingiro. Yamara ibibazo umwaka warangiye bihanze igisata cy'indero n'ubu biracyahari. Kimwe muri ibyo bibazo ni ubukene bw'abigisha naho umugambi wa leta wo gusabikanya abigisha washyizwe mu ngiro. Ikibazo cy'ubukene bw'abigisha kibandanya kuvugwa mu ntara ya Muyinga.
Ntara n'izi komine turongoye abigisha ntibakwiye nk'ubuno babwira nk'amashuri amwamwe bwaba bagenzanje bamba bare mpapfa mvuga yo ngahe Muyinga nzi nk'ishuri usanga ari nka Musinga iyo rezuma ryo rya mbere muri komine mugu usanga ari bisa abigisha batatu muri katrem sitire byatezwa ko ari bise batandatu mugabo bakagerageza bakijya bakimara ugasanga bakoresheje n'ababenevole na bamwe bamusanga abigisha daretse kwa premier cycle bakaduga muri quatrième cycle gufasha abigisha rero nyabanya kubahwa ni kwa honorable mwashitse ngaha mwakura heza tarukite mibaye turaza umubyeyi wacu leta uburyo kubugoye mugabo muraraba akantu gatoyi uno mwaka ho muduhe nabakeye.
Umuyobozi w'indero mu ntara ya Muyinga Misago Blaise Pascal amenyesha ko amakomine atatu azoronzwa abigisha bavuye mu zindi ntara muri uwo mugambi.
Komine ya Bitebanya izokwakira abigisha barenga nka 80 bazova mu ntara ya Cankuzo cyo kimwe na komine ya Buhinyuza na Butihinda kugira ngo turabe yuko muri iyi ntara basanzwe mu bukene bw'abigisha twoja ku rugero rw'abandi rw'izindi ntara. Icyo gituma rero nsaba yuko muzodufasha kugira ngo abo bigisha baze bisange mubakire neza nk'abaje dufasha kandi nabo nyine n'abarundi bazaba baje gukora igihugu cyabibarutse turizeye yuko bazoza bakorana umutima mwiza.
Maniratunga Adele aserukira sendika y'abigisha Konapesi ashikiriza amakenga kuyakigwa ry'abo bigisha bazavuye mu zindi ntara.
Turiko turagira amadesante kuri tere twarashoboye kuronka makuru yuko abigisha bamwe bamwe bagirizwa yuko bigisha nabi yuko kubera atari imvukira iki ndakivuze kubera numvise yuko muri ntara ya muyinga hazoza bigisha avuye mu zindi ntara avuye mu cyankuzo mwaduha akarorero yuko mu giteranyo hazoza bashika 80 igihe rero abana bazabacu abana n'abavyeyi bazabacumva yuko uwo mwigisha atari imvukira yazava mu cyankuzo yazava mu ruyigi bakicumva yuko ubwiza kwisha n'imvukira yawe kirashobora kuba intambamyi yadeseye yo mu giteranyo yabi ya mbere irashobora gusubira inyuma gatoya
iruhande y'ihumure ry'umuyobozi w'indero mu ntara umuhanuzi wa buramatara jejwe vy'imibano yahumurije burongoye sendikako na pesi ndaruhekere Denise umuhanuzi wa buramatara w'intara ya muyinga abona ko atangorane zohaba mu gihe abigisha abo bareze n'abavyeyi babo bohuzwa n'akazi
uwo mwigisha azoba yaje ku kazi azoba yaje hatavuka azoba yaje ku kazi muri ico gihe aje ku kazi abo banyeshure bazoba bahurira mu ishure niyigisha neza gakora icajejwe nta muvyeyi azoza kumuduga ngo ubike n'ibindi canke umwana ngo avuge ngo uya ibi bintu bikurakora sivyo
muri iyo ntumbero nyene yo kuzigama abigisha ba leta umuyobozi w'indero mu ntara ya muyinga aragabisha amashure y'abigenga azokoresha abakozi bahembwa na leta Misago Blaise Pascal yisunga itegeko ry'umushikiranganje w'indero
ikete navuze ati kuwa mbere mwese muzuye muri fise abadeseye n'abatwara amayekore prive bari fise uwanza usubira gufatira muri ekore prive azohitamo ekore prive cyangwa leta n'ufise agatima wo gushinga ekore prive azobanza kutwereka abigisha afise
abana batatu ba mbere mu kibazo cya leta mu ntara ya muyinga gisozera amashuri shingiro bahawe ubushimwe n'umuyobozi bw'indero mu ntara umuyobozi w'indero mu ntara ya muyinga akavuga ko ari guha ingufu abandi kugira bitange mu bikogwa imuyinga mu buraruko bushira buseruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Bosco urakoze cyane kuri iyi nkuru abategetsi b'intara ya Kigoma muri Tanzania barahumuriza impunzi inyuma y'ibihuha bimaze iminsi bivugwa ko bazacyurwa ku ngufu aba bategetsi bavuga ko kugeza ubu harimo gucyurwa abarundi babyisabiye kandi bakomeje kwiyandikisha uri munsi ku ruhande rw'u Burundi abategetsi basaba abasangwa kwakira no gufasha abarundi barimo gutahuka ibindi kuri inkuru murabigezweho na mgenzi wacu Fidel Antoine Nsabimana
Hanyamaze imisi ibiwa makambi y'impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cha Tanzania ko bashobora gutahukanwa ku nguvu mu gihe bonana kwiyandikisha ngo bataye kugushaka kwabo bamwe mu bategetsi bo mu gihugu cha Tanzania mu ntara ya Kigoma bavuga ko ivyo atari byo hazotahukanwa uwiyandikishije kugushaka kwiwe Tony Raiza umuza bikogwa ajeje ibazo vy'impunzi mu ntara ya Kigoma ari nayo irimo makambi y'impunzi z'abarundi agira ati
urejeaji ni wa hiari kwa hiyo yule mkimbizi ambaye ana hiari kurejea kwa kuridhika kwamba nchi yake ya asili ina amani basi anarejea bila kulazimishwa lakini tutakavyoendelea
gutauka kwa kino gihe biva gushaka kumuntu wowese asukwizera akibaza kwiyo ya java haramahoro azotahukana atanga uvuze igiyemo ariko uko tuzobandanya hari intambwe yo guhimiriza aho hari abarundi bazogenda mu Burundi kwirabira inkuru y'imvaho ariko gushika ubu hataha uvyisabiye ntiturashikira iyo ntambwe azotahuzi yumva mu bwite
lakini ni kwa baadaye hiyo stage bado hatujafikia sasa hivi ni kwa mtu ambaye ameyari kurejea kwa yari yeye mwenyewe.
Tony Raiza asumwizera ko bitegira ivyo bipfuza gutaka kugushaka kwao bizotera biduga.
Tunategemea kwamba idadi hii ya wanaojiandikisha itaendelea kuwa kubwa na kama mlivyoshuhudia wenyewe katika kambi ya Nduta mliona msururu wa
Turizeye ko bitegira ivyo biyandikisha bizobandanya biduga kuko namwe uko mwavyibone mu kambi Nduta umurongo w'abiyandikisha gutaha iwabo ni munini ico gikogwa tugifashanya na leta hasere nandi mashirahamwe
hiyo ndio hali halisi na picha ya swala la urejeaji wa hiari kwa hawa wakimbizi
Emmanuel Maganga umukuru w'intara ya Kigoma nawe nyene yemeza ko bariko barataha arabavyisabiye ariko akamenyesha ko azogera gihe cyo gutaha cikivunga
viongozi kutoka Burundi wanayo nafasi sasa ya kwenda kwenye makambi ili kuwahimiza wananchi walioko makambini
abategetsi bo mu Burundi ubare kuri wo kuja mu makambi guhimiriza abarundi bayabamwo bamenyesha ko mu Burundi amahoro yabonetse kandi ko bafite uburenganzira bwo gutaha kandi ndasavye impunzi kwitaba ko kama bataye kugushaka kwabo mu bisanzwe kuba impunzi ni iby'umwanya muto kuko uko biri kose igihe kizoshika aho impunzi zose zizotahanwa ni nayo mpamvu nubabwira nti urutari bugusige
gukubanza sasa niseme kwa Kiswahili wanasema mapema ni bora zaidi kuliko kuchelewa
gushiko abiyandikishije gutaka gushaka kwabo bangana 12,000. Muri abo amajana 3 baratahukanywe kuri uno wa 4 wiyindwi tugire turangize bacishijwe muri komine ya Gisuri ntara ya Rwigimuse ruko bw'u Burundi. Hatekanijwe ko abo bose 12 bazoba batahukanywe gushika kuwa 31 Kigarama z'uno mwaka. Ufatiye kubitigira iby'abarundi bahungiye mu gihugu cha Tanzania, Toniraiza umuza bikorwa jeje bibazo by'impunzi mu ntara ya Kigoma avuga ko biyandikishije bakiri bake cyane. Toniraiza aratubwira uko ivyo biharo vyifashe.
Kitakwimu kwa sasa hivi kama nilivyosema, kambi ya Nduta ina wakimbizi 127,000 ambao ni Warundi.
Mikambi ya Nduta ari 127,000, ikambi ya Mutenderi 55,633 by'abarundi, akaba ni kambi ya Nyarugusu ifite abarundi baba 70,000.
Karibia sasa hivi wakimbizi 80,000 Warundi.
Terasi na Iraja umunganizi w'umushikiranganje w'intwaro yo hagati no kundisha igihugu mu gihugu cy'u Burundi asaba abasangwa kwakirana ugweze abahungutse.
Dusavye abarundi bose mu mitumba yose, mu mazone yose, mu makomine yose, yuko bakirana ugweze twamanye urukundo mbere n'umwimbo musese twarose, babahe ko basangire bashigikirane mbere bafashe kugira ngo ibibondo bisubire ku mashuri. Murakoze.
Mu ndwi buca dutangura itariki 12 hateganijwe gutahuka abarundi bangana 500 imabamba ku mpaka w'u Burundi na Tanzania. Fidel Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidel Antoine Sabimana. Mukomeje rero nshuti kumva radijwi rya Amerika mu kindi no mu Kinyarwanda. Noneho ni ikiganiro Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza.
Bakunze bikiyago cha politike, Ntorere Kazoza ndabaramutse nongere ndabahikaze. Uno munsi ni kiganiro kidasanzwe kuko twagihariye ikiyago tugirana n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD General Evariste Ndayishimiye. Agaruka ku cyo CNDD FDD yiyumvira ku masezerano y'amahoro y'Arusha no kubotumirwa mu by'ukuri mu biganiro vyohuza abarundi.
Amasezerano y'Arusha rero yari yarasinywe. Kuva ati mwe 22 yemera. None wakwemera icyo we utaze. Jewe ndibuka bagitangura ibiganiro by'Arusha mu 1998. Twaragiye. Jewe nuwitwa Kobako Gaspar. Tugiye gusaba ko natwe tuja mu biganiro. Twafungiwe Dar es Salaam. Baradupfunga. Hanyuma hajye bariko baradukubita inkoni. Niho nabaza none mwe mushaka ko twemera iki tutemeye. Ni mutubwire icyo mushaka ko twemera. Ngo nimwemere ko muri abasada kwa Buyoya ngo baje kwica impunzi z'abarundi ngo bari ngaha muri Tanzania. Turabwira twebwe
muti turiwo
turaba sene FDD twe tugwana na Buyoya none twahindutse abasada kwa Buyoya gute ngo zana ibibaranga. Twebwe ntiduca kuri aeroporo ngo dusabe karaga muntu ntayo baduha ntibaduha pasiporo ko tugwana na leta. Twe twaje twagerageje uburyo bwose tushike kuko natwe turakeneye amahoro baratwanye. Gushika dusaba tutibaze ni mutureke twisubirira inyuma ivyo mukora murerwa twebwe duca turitahira twigarukira i Burundi. Urumva rero amasezerano y'Arusha ntibigeze bashaka ko twebwe tuyaja
bagunye babakumiye
twagunye dukumiriwe cyarabwira tuti ibyo byose ni mwamuri ko mugira amasezerano arondera amahoro. Mwibagiye abariko baragwana ntacyo muzoshikako. None muzoyashira mu ngiro mushire mu ngiro ibyo mudakora. None bafashe nk'umuntu yiviriye buraya. Bafashe nka Nyangoma ngo ingushire mu ngiro ngo amasezerano guhagarika intambara ahagarika iyi iyo atarimwo. Nicyo tumubwiye uzusome no muri ajya amasezerano y'Arusha biranditsemwo ngo abagwana ngo tubasavye guhagarika ingwana. None uva yarabasezerano y'amahoro vy'ukuri ucu muca muri ayo masezerano nyene muca musaba
kubera batagize bati turategetse yuko
cyangwa twebwe bati twe turahagaritse. Kugaba bavuga ngo turasavye abariko baragwana bahagarike intambara. Uca wumva ko hatari hagiye mu biganiro abagwana kuko ubyandi mu masezerano y'Arusha dubisome birimwo biranditse neza n'ibintu byibonekeza. Hanyuma rero birabananira kuyashyira mu ngiro. None sinibaca umugari mu Kirundi ngo nta usomera indo rivuga. Urazi ko bari bagiye kugabangana ibyicaro. None ibyicaro babigabagana gute mu gihe abanyagihugu bose batabizera ko abanyagihugu bari bamaze kwicamwo ibice bibiri, hari abizeye igisoda cya leta n'abizeye igisoda cya CNDD. Urumva rero ntiwaza kuvuga ngo waba uri ku ruhande rw'igisoda cya leta cyangwa ukaba ku ruhande rwa CNDD canke kuri FNL. atara aho ntacho washobora kuvuga nico ituma bacha bona yuko hakuye rero ibiganiro byukuri byo guhagarika intambara nivyo rero byabizanye amahoro
byavyaje amasezerano
mayirani kandi mwarabonye yuko giha amasezerano yabaho impande zose zavuze ati kuvubu turahagaritse nkabonye ko bicabihagara bicabihagara rwo nyene kobera abahaganiriye koko abagwana
none ufakiye kubiganiro yuko iravuga uno munsi muri Saint David de mukunze kuvuga muti abantu bagirizwa ko bagerageje gutembagaza ubutegetsi abantu barungitse abantu mu migumuko abo bantu bakiye kuza mu biganiro abarondirwa n'ubutungane ntiboza mu biga kimona ko bizova bimera nkuko nyine
ubwa mbere bwo ntosobere kuvuga ngo abantu bagerageje gutembagaza ubutegetsi barabutembagaje ibiga barabutembagaje
kandi byarabanani
ahubwo baraneshejwe mu nyuma mugabo igihugu cyo baragifashe none kuva igizi atake 13 bavuze ko igihugu bagifashe batembagaje nibwizwa shingiro bakuye ne byagarutse rya si gihe nyene cyo bari mukuru w'igihugu aci agaruka kabisubiza none cyo gihe igihugu cyari kwitwagana
umvuga rero ko bajya
rero baratembagaje ubutegetsi utembagaze ubutegetsi ni ibara ridakogwa kendo usome mu bitabo vy'amategeko mpuzamakungu usome icarico wiyitiriye ko afashe igihugu ucufatwa n'amategeko mpuzamakungu hajya bajya mu bisanzwe nico gituma tutumva igituma ibihugu barimo bitabafata ntavyo twumva kuko amategeko mpuzamakungu aravyemeza neza yuko ugize kudeta ukadekera ko utwara igihugu igihugu kibazwa wewe ibiza kuba byose imateko muza makunga aravyemeza biranditse neza nuko ntaza document birimo ni document yaoni naranayiberetse ndababwira nti ivyo muri ko muravuga byose banza mutubwira ubujera iyi periode ninde ayibazwa kandi mwebwe ngaha ibiganiro mwama muri ko muravuga imisi yose
kegwe gusangira ijambo ni kazoza
hari hibi ibiganiro byo gusangira ijambo kugira ngo mwubake kazoza cy'igihugu cyanyu ivyo nabo bisabisana nabijya vanga ibiganiro byo guhagarika intambara genda urabeje unyereke kugira ngo igihugu kivuye ko kiri mu ntambara haba hari himigwe ibiri igwana numurongo umwagarukirako nundi uwundi agarukirako uburiho kuko baravuga ati hajya nta musoda hinjira hinjiye n'ingwana nta leta ihinjira ihinjiye n'ingwana cyo mbwira ko hari umutumba umwe cyagacimbire urumva mu Burundi bavuga bati agacimbire leta y'u Burundi ntigakontrola muga mu gihe cy'iwacu twe twavuga tuti ngaha ntuhonyora ko kandi bikaka kabisa bikaka urumva rero icyo gihe twe twari leta yagondojwe kuko ibona ko igihugu hariho ibipande itagikontrola igacivuga iti reka rero tugira ibiganiro kugira u Burundi ntitubukemwe kabiri mwewe muza arico gipande mu fise natwe ico dufise tubiteranye bisubire bibe kimwe
ariko murindiriye ivyo nimona ko muza murindiye ko bibanza kuyangara kugezaho bigera hiyo kandi mwashaka kubisamira mu nzira
aha rero twiyumvira yuko mu mwaka wa 2020 hazoba umuharwana cyangwa mu mwaka wa 2050 duce twiyumvira na nyenewo hanyuma duce tumuhamagara tugira ibiganiro vyo guhagarika iyo ntambara kuko urumva no munsi umuntu arashobora kuduga akaja ku radio ubuho ni internet ati je kuvundagiza umugwi ugwana witwa Senared uwo muntu ucuvuga uti nyaruka nyaruka mugira ibiganiro byo guhagarika iyo ntambara ntibe ubundi nawe agaca byuka ati nanjye ndagize umuhari ugwana witwa Forebo nyaruka nyaruka mugira ibiganiro none urumva yuko hashobora kuba imigwi igihumbi ari migwi yo kuvuga ku munwa itaboneka nico gituma burya hari hamategeka genga intambara iyi igihugu kiri mu ntambara hacyabare byo biganiro uri kuravuga hagati yabagwa ari abana b'igihugu leta itegerezwa gutunganya ingene abo bana b'igihugu ibumviriza nakuje umwana abwira se wiwe mu muryango ati je papa cyenda vise ngora ni nkorera umuti hanyuma rero abo leta itegerezwa kubumviriza kuko nabana onet ni ndekanda ivuje uko no vuga nti naho ba wacu mu bacu mu ibisanzwe no ba wakoze sakirireko mugabo hariho rero ivya ntahamwe ubifashe minenegwe leta arizo bihanikwa ngo hakaro rero nk'ubu bunyene uravuze uti niyo mbare nta kibazo iyizire cewe leta ndabihevye hari umuntu yakorewe ikibi hari uwice w'umuntu hari watoniwe imodoka yatoniwe inzu bibasa huye ibintu
byiwe
yasahuye radio ibiki uwo muntu aci avuga ati ko leta yase gucura banza reka ndagwikira je nanje cambere imperako nturira ikintu cyose nzi cy'umuntu yabayemo muri ivyo bintu nimushake bunye cyarugufa narapfuye reka rero jewe ndabikore cawimvira abantu nkuba abantu bononewe ibintu bose bakwihora bibazwa nde bibazwa leta nico gituma leta icivuga iti hariho abakwiye guhanwa abo onto n'umushobora kumvikana ingene bahanwa hakaba rero nabandi usanga bakwegewe mu byo batazi kuko imitsi yose bujya hari habaje imbere n'abapfa kugenda bavuga ngo hari gihe no harongera kunguko abo rero bavuze atagiye no harongera kunguko mugaba atari bo mutwe abo rero nibo tuvuga tuti nabana b'igihugu tubwira igituma mudashaka gutaha mu gihugu cy'amavukiro ico bo bisabira cavuga bati none leta ntudupfunga ehenga barazwi none ubuhoho abarondegwa n'ubutungane ntibashika na 40 mugiyumvira abantu badashika 40 babohe igihugu bakibohere imugongo nyene amakungu yemeze ko ari umenga ni miliyoni 8 z'abantu bahigwa n'ubutungane kuburyo rero ayo makunga caheba imiliyoni hafi 10 kugira girire neza aba inkozi zikibizizwe mu makungu zabikoze hagaragara tatu nyoma kirimwo yuko ari bontore nibaze bahanwe none ko imira inzira ari mu nzu erega hajya bo kwishikana nkuba akavuga bati nta kundi tugenze uko bishaka erega leta kubera mu vye iracuro banza hanyuma ikabandanya kuko igihugu urumva kibandanya ciga ingene kibeshaho abene gihugu barabandanya akavuga bati none nk'abantu baboreye mu gasho barya leta ntibariko barimbura turiko twunguka iki nyaje ariho zubona nyaricyo ari umukuru w'igihugu avuga ati dutezurira aba aturabagira ikigongwe baramaze guhanwa kangana uko baza bahashe nkabo urabona abaheruka kurekugwa nimwe nivyo rero nabo iyo baba bemera bati jewe ndishikanye ngenzo kushaka kuko nyuri leta ni uri umuvyeyi hajya rero leti chaze guma yigukumwa kuzukumwa kuza gushika usanga vyahetse mugumye wigira kagara barugandoke baza kugana na leta
ariko wavuze kare ugize kuvuga kuti inzego z'igihugu zihohotera abanyagihugu kenshi bivyari ntambara iyo muyumviye nk'abantu bavuga bati twebwe leta iguma ivuga ngo twotoronirwa n'ubutungane ntuba wibagiye ko muri mwebwe harimo bari baraciwe n'imanza igihe cha leta yakiriye gi mugabo bakamuka
nako bariye uko ibi byubu bidasa na bijya vya kiyagi kuko bugiye leta yanyi nari twari kugwa muri ako kareta kacu erega niyo duhoye wigariyo twavuga tuti sawa kuvundi bo ku munsi umwe barigeze kudufata nko kumenga ntacho tumaze cyatuvaje nta kibazo kuva ubu turitaye ibiganiro bizobera ibujumbura kuva ubu bizobera ibujumbura tuca turataha kandi none twa tatu nagira yo duta rumba katwe twari duvisa duta mugiye gucacu none wewe amakunga ari kwemera ko urundi rusha tumuca ngo kabiri mugabo nabo nabe ne gihugu bacumuye ku gihugu erega nti bacumuye kuri leta
nene mwibaza ko
mwe bibaza ko hajya bacumuye kuri leta gusa leta bayicumuye ko nkuko ari yo igaba igihugu mugaba bacumuye kubena igihugu none abo bene igihugu mbega bo ko mutabiyumvirira abo ngabahuye n'ivyago babateye abo biciwe abantu baturiwe ibintu mbega nabo ko mutari ko murabiyumvira mukiyumvira abo baniyo mbare nibo mwiyumvira muga nti muri ko muri yumvira uwo nonewe ibintu je nagira ndagusaba duhindukire tuje kuwononewe ibintu wavyononye ni wononewe ninde wogira mukuru ari wewe
none wononewe ibintu ubu muri ko muramumarira iki
hajya rero nico gituma tuvuga tuti bategeza kuza bakiribwa imanza hanyuma uwononewe ibintu nawe acaboneraho kurondera indishi y'akababaro
ndagushimire General Evariste ndayishimiye nshimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiyago cha politique Norele Kazoza Jerome Niyonzima nayindakiremesheje ndabipfurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu nabuta
turabashimiye mwese abo twari kumwe hariho dusoreje mukomeze ryo kugira ibihe byiza mpumva ibindi biganiro bya radio yanyu ijwi rya Amerika.